América. Tú sí que...
Ndabaramutse ndabifurije ikaze muri dususuruke kwiradijwe rya Amerika. Niri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Turi mu kwezi kwa gatatu. Uku kwezi isi yose yaguhariye abakenyezi. Na dususuruke ntiyatanzwe. Uyu munsi nahisemo kubashikiriza imbyino n'indirimbo z'ikirundi gusa. Muri izo mbyino n'indirimbo muraza kumva ingene abakenyezi bari mu rugo bacura intimba n'amajambo akomeye kandi kenshi yerekana umubabaro akabonge. Gumana natwe tuvine ni ku radio ijwi rya Amerika. Wigeme aragiye kubaka urunganwe ruramusezeye bati ni wowe washimye kunguruza ubwo ruvino nubwo umugwi w'abarundi bo mu myaka ya 90 witwa Ballet National. Bati sezera babanye ni Ballet National. Umukobwa arubatse ashise mu rugo ati kera nkiri wacu warampayuka mpayagiza ivyakurikiye umviriza Jean Christophe Matata abituyagire n'umuhanzi w'umurundi yishize mu kibanza cy'umukenyezi muri no ndirimbo yise mukobwa ndagowe.
Warampayuka mpayagiza nanjagati muri Nibutsekeru kinyiza kukwita mansheri mona muru ukinyita kansieri ninge nubundirie munzu vere mamo sozari chunda. Mukobwa ndagowe eha abana dufise batanu usigaye ubana na munzu ugataha rimwe mu mezi abiri kandi ushitse nkarara ku mahiri unywa wigisokozo ichirore nakabuye ko kwicamaga rime na vere n'inzara zigashaza nkiri aramode nifise amasigise ukimpaya ngo ndisakarishuritse ibikorwa ikamurwa mahoro ngo nijewe rumuri rw'ubuzima bwawe ngo ndi imfura y'ababyeyi none uburantaye uri gumuye ukurikiye inkumi korwa n'urubyaro uzo ituroneri ni cyange bizogenda gute reka kwitesha gaciro reka kwiminimiza ewugaruka bana tubaha karorero keza tubahindero ndundi indero runtu
yari Jean Christophe Matata muri mukobwa ndagowe turacari mu gucura intimba ubu gucura intimba kwa bakenyezi bari mu rugo nguyu Marie Gorette Habonimana ari kumwe na orchestre national traditionnel ni muri no ruvino yise numwarama bigeni
bigeni zamaza bigeni zandakano bigeni numwarama takatubu na duze
Uracyari kumwe natwe turavizeye. Muri no ruvino ngo ubufasoni acuri ntimba ati bakiguharaye iyo wagiye bagufata uku. Ni radio ya Amerika. Dususuruke uno munsi n'imvino n'indirimbo z'ikirundi gusa. Muri ku kwezi kwahariwe abakenyezi nashimye kumvisha ingene umukenyezi abamerewe mu rugo biciye mu ndirimbo. Naho rero umukenyezi acuri ntimba bivanye n'ingene bamufashe iyo yagiye kubaka ega hari nababyifatamwe nabi bagatera ntimba rero ubu abagabo babo. Munyana ni ndirimbo ya Jean-Pierre Ngendanzi no murundi ati nsanze kubana arakagoye.
Yeah.
byose ibyamari bibi mu rugo inimba abo bakenyeje basohora isugaruka bikorura kura cyane cyane mu miryango yo mu isozi batogira agahinda nka kutwumvise ariko kandi bakigenza neza mu ngo bazokubaka nagasaga niri mwiza nahimba wone kubana namwe ukweze kwiza mwese bakenyeje Jean-Pierre Ndendagizi muri Munyana twavuze gucura intimba gabagenzi hariho gucura intimba gushikaho umukenyezi yumvira kwiyahura ati nite muruzi rushake runtware ni muri no ruvino rwa Rose Marie twagira Yezu ati iyo manzi warara nimwiriwe naho niriwe Rose Marie twagira Yezu
Iyo mandi wararaye ariko narazihisha
iyo mandi warari
ntibuzintimba
iyo mandi warari
mwarugero
iyo mandi warari
ntimwiriwe
iyo mandi warari
ya kambarira
iyo mandi warari.
Nizera ko mukiri kumwe natwe umugwi Ballet National warakunda byukuri kuvyina imbyino zerekana uko umukenyezi yasanze byifashe mu rugo yagiye mu kubaka muri ino ruvyino na mayugi umukenyezi aragaruka akabwira umugabo wiwe ati wa munsi wasangi wacu na maye nagira ngo je koze ivyansi nasanze udacura nimwe na mayugi gi na mayugi gi na mayugi na mayugi no ruvyino rwa Ballet National. Kuzwa dususuruke nitwarangiza gucura intimba ariko erega mu rugo murabizi namwe ko bitama bimeze nabi byose ekanamba harabakenyezi bashika mu rugo bagakundwa bagakundwa kazwa bagafatwa neza n'abagabo babo bakabishimira umugwi ndanga karangagira amahoro warishize mu kibanza cy'umugabo yishimire mu fasoni wiwe bati kenyere gitenge chandare gikore kugitsi yewe nticango ye muyo kenyere gitenge n'uruvyino rwa club gira amahoro
she knew you're not
Jose ntivyamari bibi mu rugo imimba abo bakenyezi basohora esugaruka ruriko rurakura cyane cyane mu miryango yo mu nsozi batogira agahinda nkako twumvise ariko kandi bakigenza neza mu ngo bazokubaka na gasaga nari mwiza nahimbawe no kubana namwe ukweze kuriza mwese bakenyezi